nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Dabahaye mwirewe nchuti namwe bakunzi bakaduye nzamba gateka kawe tubahaye ikaze mu makuru yo kuri uyu munsi wa mbere turi kwigenekereza rya 11 Nyakanga n'umwaka w'2023 ari twabateguriye nakabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Kunshuro ya kabiri mu kiringo kitarenze amezi abiri gusa leta y'u Burundi bicije mu shikanga arimo amasoko ntanga nguvu yadugije igiciro cy'igitoro ilitiro ya esanse iguha amafaranga 4,450 mu gihe yahuri kugwa 3,185 igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu naco kigiye kugugwa amafaranga 4,250 mu gihe cyahora kigugwa amafaranga 3,795. Abunguruza abantu nabo ku mapikipiki mu ntara ya Gitega bari mu myidogo myinshi imvo nyamukuru akaba ari duzwa ry'amafaranga yo kuriha impanuka ziturutse ku masanganya bita assurance mu Gifaransa ayo nayo akaba yadugijwe ibice birenga 90% ku mapikipiki yunguruza abantu. Bamwe badandaza b'isukari ya Sosumbu mu ntara ya Makamba nabo ngo bagiye guhagarika kurangura iyo sukari mu gihe ibiciro bitogabanurwa. Imvo abo badandaza batanga ngo nuko bakora bahomba muri kino gihe c'isukari yadugijwe igiciro. Saya gusa twabateguriye n'ayandi muraguma muduteze yomi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa amakuru twabategure kuri radio Inzamba agateka kawe tuyahere mu gisata cy'ubudandaje. Igiciro cy'igitoro mu Burundi kibandanya kuduzwa mu itangazo ryasohowe n'ubushikiranganje bw'amasoko ntanga nguvu kuri no wa mbere mu gisagara cya Bujumbura. Igiciro cyo mu bwoko bwa essence cyavuye ku mafaranga 3,985 kija ku mafaranga 4,450. Igiciro cyo mu bwoko bwa mazutu naco cyavuye ku mafaranga 3,495 kija ku mafaranga 4,250. Nayo igiciro cyo mu bwoko bwa petrole cyavuye ku mafaranga 3,739 kija ku mafaranga 4,435. Mu gihugu hagati ibiciro by'igitoro bikaba bigenda bihindagurika bivanye n'intara. Kurikira Ibrahim Wizeye n'umushikiranganje amasoko ntanga nguvu.
Ubushikiranganje bw'amazi meza amasoko ntanga nguvu ubutari na gataka bumaze iminsi bukurikiranira hafi ibijyanye n'ihungabana ry'itangwa ry'igitoro ku isoko mpuzamakungu mu karere eka mbere no mu gihugu cyacu. Nayo ikaba ari inkurikizi z'ibijyanye n'ubutunzi ku isi aho ibiciro by'igitoro bitahengeshanyije kuguma biduga kubera yuko igitoro atari icyo twimbura ngaha iwacu, kandi kubera ko ibiciro by'igitoro bishingirwa ku isoko mpuzamakungu u Burundi burakogwa ko nihindagurika y'ibyo biciro. Leta y'u Burundi yagumye ifata ingingo zibereye kugira ihangane n'iryo hindagurika ry'ibiciro by'ibitoro ku isoko mpuzamakungu kugira itezurire abenegihugu mu guheba amatagisi amwamwe. Ibiganiro n'abo vyega bose byatumye haba utwigoro tudasanzwe n'abinjiza igitoro badasigaye inyuma, nacyo gituma ibiciro by'igitoro byagumye ari byo biri hasi ugereranije n'ibyo mu karere. Naho habaye utwigoro twinshi ni ngombwa igiciro gihinduke kugira imirimo n'imigambi iterambere y'igihugu ibandanye iranguka neza, hanyuma urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu rushoboke. Mu gisagara cya Bujumbura rero ibiciro bishinzwe uku gukurikira: esanse n'amafaranga 4,450 y'amarundi ku litiro, mazutu amafaranga 4,250 y'amarundi ku litiro, peterole amafaranga 4,450 nijana mautatu na atanu ya marundi kuiritiro
imyidogo nayo ni yose mu bunguruzo abantu ku mapikipiki mu ntara ya Gitega imvonyamukuru kabari dudwa ry'amafaranga yo kuyimanuka ziturutse ku masanganya yadugijwe ice birenga 90% ku mapikipiki yunguruza abantu ayo mafaranga yavuye ku 2288 ashikwa ku 494,405 ibyo bikaba bije byiyongera ku ngingo yafashwe yuko ngaho Igitega bunguruza abantu ku mapikipiki basozera akazi kabo igihe cisa imwe y'ijoro bakavuga ko bariko bakora bahomba teka inkuru tubibaze jambye habarugira
amakuru ava muri bamwe mu batunze amapikipiki akora akazi ko kunguruza abantu ngaho mu ntara y'Igitega atumenyesha ko iryo duzwa ry'amakori ryadugijwe hafi ibice 90% kandi bakaba basabwa kuyarihira rimwe ariko bakaba bahora bayariha mu bice bine mu gihe atari bwaduzwe ibyo bikaza byongera ku kibazo kijanye n'uko abunguruza abantu ku mapikipiki ngaho mu gisagara cya Gitega bahawe itegeko yuko igihe cy'isaha imwe y'ijoro bategerezwa kuba bahagaritse imirimo ariko igitangaje ngo nuko iryo tegeko hari abo ridafata bakora ukuri kwamye mu ijoro kubera ko bene amapikipiki bafitaniye imigenderanire n'abategetsi bagenzura uruja n'uruza mu barabara ngaho mu gisagara cya Gitega bavuga ko bariko bakora bahomba nkuko umwe muri bo ayituganirira
turavuga ko duko tubakora duhomba kuko urahaze imodoka ya transport yita probox iriha ibihumbi 560 kandi iyo itwara abantu bane irashobora nuko ikora no mu ijoro ntawibutse aha muri mu ntara ya Gitega administration isaba yuko ibikorwa byo gutwara abantu ku mamoto bihagarara isaha imwe y'ijoro mugabo uranze mu zindi ntara nko mu Kayanza n'Ingozi abo bamotare bakora no mu ijoro urumva yuko tudafatwa cyo kimwe iyindi mpungenge dufise nuko ngaho i Gitega hariho abamotare bakora mu ijoro atanumwe bakomakoma mugabo abandi bakoze mu ijoro bafashwe bagacibwa amande adashoboka hanyuma hariho n'abandi bamotari batwara ibyuma batwara amamoto kandi badafise impapuro zose zitegerezwa
abunguruza abantu mu gisagara cya Gitega bagasaba abajejwe intwaro kubafata kimwe bose kugira ngo ntihabe nkunzi uruganda rwa radiyo y'Inzamba agati yakawe ntiturashobora kuronka kuri telefone ngendanwa komiseri arongoye igipolisi ngaho mu ntara ya Gitega kugira ngo atange umuco kuri ico kibazo
jambye abarugira arakenuye tukiri mu gisata cyo budandaje nyene bamwe mu badandaza nabo bisukari ya susumo hariya mu burangane mu ntara ya Makamba ngo bahiga guhagarika kurangura iyo sukari mu gihe ibiciro bitogabanurwa cyangwa ngo baronswe ububiko bwayo ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba abadandaza bavuga ko bakora bahomba amafaranga ari hagati y'500 n'800 ku mufuko inkuru tubaza Olivia Gakima
Aba badandaza bo mu ntara ya Makamba barangura isukari mu shyirahamwe Isusumo bavuga ko badashobora kubandanya baja kurangura kuko bavuga ko bakora bahomba abavuganye na radio Inzamba bavenyesheje ko kuja kwitora bayizana ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba bakongera bakayitwara mu makomine bibashira mu ruhombo rukomeye cyane aho bavuga ko bayirangura 159,000 n'amafaranga 500 ku mufuko bagaca bayirira amafaranga ari hagati y'ibihumbi 2,500 n'ibihumbi 3,000 ku mufuko hakiyongera era ko amafaranga 300 yo gupakira no gupakurura abe makuru akavuga ko gushika ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba aho nyene bayishikana umufuko ugeze ku 162,000 n'amafaranga 300 aho ngo bahomba amafaranga ari hagati ya 300,000 n'amajana 800 ku mufuko kuko bo bategerezwa kuranguza ushite ku mafaranga 162,000 atari uko abadandaza basabishira hamwe Susumo rihingura isukari kubazanira ububiko ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba kugira babanwe ko ayo mafaranga yo kwiyunguruza tubamenyeshe ko hari n'abatigeze batora iyo bari bandikiwe igenewe intara ya Makamba ukwezi kw'indwi n'uko 8 ibyo nabyo bikaba byatumye hibonekeza ubukene budasanzwe bw'isukari mu makomine yose agize iyo ntara uruganda rwa radio Inzamba agateka kawe rukaba rutararonka kuri telefone abarongo yinguriro Sosumo kugira batange umuco kuri ayo makenga
Olivia Gakima arakenuye inyuma y'akaruhuko gato duje tubandanya n'amakuru twateguriye kuri Radio Inzamba agateka kawe mushobora no gukurikirana ku buhinga bwa none ku wezi 3 akaburungu Inzamba akaburungu org
Inzamba
Mugisata cha politike abanywanyi w'umugambwe SNL mu ntara ya Muyinga biri dogora barongo intwaro n'abajeje umutekano muri komine Muyinga bamenyesha ko abajeje intwaro hamwe n'abarongo yabajeje umutekano muri komine bahengamiye ku ruhande rw'umugwi uri kushaka gusambura umugambwe SNL. Bamwe muri abo banywanyi ba SNL bakaba bafatiye ku byabereye ku munsi w'Imana muri Hotel Credo ku mutumba kibogoye muri komine Muyinga. Abajeje intwaro ikana barongoye umutekano bahagarikiye akagwika abashinga amateka biyonkoye ku mukuru w'umugambwe SNL kariko kagira inama itatu ku izina ry'uwo mugambwe Nido Nido na Evelyn Mukeshimana.
Umubabaro ni mwinshi ku banywanyi b'umugambwe SNL mu ntara ya Muyinga bakiyoboka umukuru w'uwo mugambwe Agatongwasa. Nk'uko bamwe babishikirije radio Inzamba kuri uyu wa mbere, iyo myidogo bayishyize ahabona inyuma y'uko ejo ku munsi w'Imana abajejwe intwaro n'abarongoye umutekano birabiye hirya akagwika abashinga amateka kavuga ko kakuye umukuru w'umugambwe SNL bagiriye inama ku mugaragaro muri Credo Hotel kandi kizira ko uwo mugambwe ugira amanama nk'uko ingingo y'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu bivuga. Indongozi z'umugambwe SNL mu ntara zikiyoboka kwa Sagato zagiye kuraba ibyo ariko biraba zikaba zaciye zitabwa muri yompi zire kugwa inyuma yo gusambishwa n'inyamiramabi. Iyo ngendo abo bakiyoboka Agatongwasa bakaba bayitera ibyatsi.
Igitangaje kandi cyababaje twebwe abanywanyi b'umugambwe SNL mu ntara ya Muyinga ni uko ako kagwi kakingiwe ikibaba n'abo kivuye intwaro n'abo kivuye umutekano kakabandanya kagira inama nayo abarongoye inzego z'umugambwe mu ntara ya Muyinga bagaca batabwa muri yompi mbere bakajyanwa mu nyamiramabi kubazwa icyatumye baca muri Credo Hotel aho ako kagwi kariko kagirira inama.
Abo banywanyi b'umugambwe SNL mu ntara ya Muyinga bemeye gushyira ahabona umubabaro wabo bagasaba umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu ari nawe ajejwe imigambwe kuzuriza abafitaniye amatati aho kwerekana uruhande yegamiye.
Evelyn Mukeshimana arakenuye mu gusozera aya makuru twabateguriye. Dusimbire gatoyi mu gisata cy'inkino mu mupira w'amaguru kuri uyu wa kabiri hitezwe urukino rukomeye hagati y'intamba mu rugamba n'umugwisiro gw'ikiragihugu w'u Burundi hamwe n'umugwi w'igihugu ca Cameroon. Urukino ruzobera mu gisagara ca Garoua muri Cameroon nyene nayo ihiganwa ku rwego rw'igihugu rigeze ku ndwi igira kane. Umugwi Vitaro ukaba gushika ubu ari wo uri mu kibanza ca mbere n'amanota 12. Reka inkuru tuyibaze Alexandre Niyungeko.
Ku ndwi igira kane ihiganwa ry'umupira w'amaguru Premier League ku rwego rw'igihugu kuri Uwimana Vitaro yatsindiye Message Ngozi ku kibuga cayo Rukundo igitsindo kimwe ku busa. Ku kibuga cayo Urunani c'Uganda Bumamuru yirahiye Tel Aviv biri ku busa. Kuri Stade Umuco y'Imuyinga Musongati yatsindiye Olympic Star ibitsindo bitatu kuri kimwe. Ni mu gihe Tigre Noir mu Ruyigi yanganije na Burundi Sport Dynamique igitsindo kimwe ku kindi. Ku munsi wa gatandatu Aigle Noir Makamba ku kibuga cayo Pierre Nkurunziza Peace Park Complex Stadium yanganije na Flambeau du Centre kimwe ku kindi. Kayanza United yagiye gutsindira mu Rutana Moso Sugar ibitsindo 4-3. Kuri Stade Urunani Buganda Rukinzo yahatsindiye Interstar 2-1 nayo Amasipiri atsinda Magara Young Boys 3-1. Ku munsi wa gatatu naho umurwi wa Aigle Noir wanganije na Flambeau du Centre kimwe ku kindi. Ku ndwi igira kane yihiganwa umurwi wa Vitaro ni uzakwisonga n'amanota 12. Aigle Noir iza mu kibanza cya kabiri n'amanota 10. Message Ngozi igira gatatu n'amanota 9. Ni mu gihe Tel Aviv ariyo ya nyuma n'ubusa. Tukiri mu mupira w'amaguru inkuru igume ivugwa cyane n'urukino ruzohuza Burundi kuri uyu wa kabiri na Cameroon mu gisagara ca Garoua isaha 3 z'ijoro mu masaha y'u Burundi. Ukunganya hagati y'u Burundi na Cameroon igira 42 ku rutonde rwa FIFA vyotuma u Burundi bugira 140 kuri urwo rutonde nyene buronka itike yo gushika mu nkino za nyuma za kane 2023 ubugira kabiri kuva u Burundi bubaho. Muri iyo ntumbero Muyenge Alexandre arongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB iyo ari kumwe n'umurwi nserukiragihugu intamba mu rugamba muri Cameroon yaraye yemereye abakinnyi agashiruka buti gashimishije ko kubatera intege hamwe bokura mwo Cameroon.
Alexandre niyunge ko arakenuye inonga hanyene duciye dusozerera amakuru twabateguriye kuri no mugoroba. Mwakoze mwese mwayakurikiye. Bonfils niyongere nawe bashikije ndabifurize kuranirwa mu banyu no mu byanyu na gahwana.